urumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwabonye bucya, ni Eugenia Mukankusi basuhuza, mbahaye ikaze mwese mu biganiro byacu bya mu gitondo. Turahera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloys Bigirimana.
Maramutse Eugenie, turayahera kuyavugwa ku gihugu cy'u Rwanda. Igihugu cya Canada cyatangaje ejo ku munsi wa gatatu ko kigiye kuzokugurura ambasade yacyo mu Rwanda, izoba itumbereye kurabira hafi ibikorwa by'Uburusiya ku mugabane wa Afrika. Umushikiranganji wa mbere wa Canada, Justin Trudeau, yashitse i Kigali ku mugwa mukuru w'u Rwanda ejo ku wa gatatu mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta bivuga icyongereza itangura kuri uyu munsi wa kane. Umushikiranganji wiwe w'imigenderanire n'ayandi makungu, Melanie Joly, nawe nyine asanzwe ari Kigali, yatangaje ko haruhande yo kugurura ambasade mu Rwanda, Canada izogena ambasaderi mushasha mu bumwe bwa Afrika, ariko ibiro vyiwe ntibizoba biri i Addis Abeba muri Ethiopia. Hari nyuma y'amasaha make Trudeau ashitse i Kigali. Yavuze kandi ko Uburusiya hamwe n'Ubushinwa buriko buragerageza biriko biragira inkomezi ku mugabane wa Afrika. Umushikiranganji Melanie Joly yavuze kandi ko Canada ikeneye gushyiraho abadiplomate muri Afrika bazoyibera ijisho n'ugutwi ku bibera kuri iyo mugabane, cyane cyane ibikorwa n'Ubushinwa hamwe n'Uburusiya. Muri iyo ntumbero, Canada ifuza kuzokorana n'u Rwanda hamwe n'akarere kose kugira iyo ntumbero yayo izoshoboke. Ku mugabane wa Afrika kandi, amasendika y'abarimu muri Zimbabwe yarifatanije n'abakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu mu gusaba ko bahembwa imishahara yabo mu madorari y'Abanyamerika aho guhembwa mu ifaranga ry'igihugu cyabo ryataye agaciro. Benshi mu bakozi ba leta muri Zimbabwe bahembwa amafaranga angana amadorari hafi 55 ku kwezi, ni icy'icumi cyayo bahora bahembwa imbere. Denford Masona, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abaganga bakorera mu bitaro bya leta muri Zimbabwe, avuga ko batakibasha no gutunga imiryango yabo. Ntacyo turiko turasaba kitazwi ku isi, dukeneye gusa kubaho neza. Bamwe muri twebwe turubatse, dufise abana, dufise ibyo dusabwa mu miryango, imishahara itaga ishobora gufasha, ni ibi gusa dukeneye. Abanyezimbabwe benshi ku mbuga hwaniro bakunze kunegura Perezida Emmerson Mnangagwa, bavuga ko atacu ariko arabakorera ngo yiteho abakozi biwe. Bavuga kandi ko arutwa n'igihe igihugu cyari ku ntwaro za gikoroni. Leta z'Ubumwe za Amerika ejo kwa gatatu yaragaragaje umubabaro kuri nyamugigima yabaye muri Afghanistani. Amerika ikavuga ko igiye kurondera inzira yocamo kugira ifashe, harimo no kuganira n'abatalibani. Umuhanuzi wa Perezida Joe Biden mu bijanye n'umutekano, Jake Sullivan, yavuze ko Perezida Biden ariko arakurikiranira hafi uko byifashe inyuma iyo nyamugigima. Yamenyesheje kandi ko yategetse ikigo cya Amerika kijejwe iterambere USAID hamwe n'ibindi bigo bikorana na Amerika gutororokanya ibikenewe byose byo gufasha, cyane cyane gufasha abasinzikaye. Nawe umushikiranganji wa Amerika w'imigenderanire n'andi makungu, Anthony Blinken, yavuze ko Amerika iriko iravugana n'ayandi mashyirahamwe y'abagira neza akorera muri Afghanistan asanzwe afashwa na Amerika. Inyamugigima iteye haheze hafi mwaka Perezida Biden akuye abasirikare ba Amerika muri Afghanistan, abatalibani bagaca babonegwaho kugaruka ku butegetsi. Inyamugigima kandi yapima urugero rwa magnitude 5.9 yononye ibitari bike mu buseruko bwa Afghanistan, aho abantu niburi igihumbi boba barahasize ubuzima. Naye bakuru b'ibihugu bikize kurusha ibindi ku isi bihurikiye muri G7 bagiye gutangura inama mu Budagi mu mpera z'indwi. ahazotangarizwa izindi ngingo nshasha zitumbereye guhasha Uburusiya mu vyerekeye ibihano. Umutegetsi wo ku rugero rwo hejuru muri Amerika yavuze ko bafise iyindi nteguro y'ibihano ku Burusiya. Perezida wa Leta Zunze Amerika Joe Biden ahaguruka kuri uyu wa gatandatu w'indwi guhambya abandi bakuru b'ibihugu by'Ubwongereza, Canada, Ubufaransa, Ubudagi, Ubutaliyani hamwe n'Ubuyapani. Inyuma y'inama ya G7 izohera ku Imana gushika kuwa kabiri, Perezida Biden azoca aja mu Madrid mu nama ya utani mu ndwi iza. Ukraine hamwe n'Uburusiya nibyo bizovugwa cyane muri izo nama uko ari zibiri. Umushikiranganji w'Uburusiya w'imigenderano n'andi makungu Sergei Lavrov nawe ari muri Iran kuva kuri uyu wa gatatu ejo. Yagiye mu biganiro byo gukomeza guhanahana ibidandazwa no gukomeza imigenderanire mu gisata cy'amasoko ntanganguvu. Ibi bihugu uko ari bibiri bisanzwe biri ku bihano by'ubutunzi byafatiwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi. Irani hamwe n'Uburusiya bifise petroli nyinshi cyane hamwe na gaze, ariko ntibishobora kubishora kubera ibihano bitabakundira kubikora. Mu rugendo rwe rw'iminsi ibiri, Lavrov azoganira n'abategetsi ba Irani no ku masezerano kuri nikleyere yo mu 2015 ibibera muri Ukraine, Siriya no muri Afghanistan.
Urumva radio ya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwabonye bucya Eugenia Mukankusi basuhuza mbahaye ikaze mwese mu biganiro byacu. Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Igiciro cy'ikiro cy'ikawa idatonoye kiracyari hasi mu gihugu cy'u Burundi, nubwo Leta imaze kukizamura inshuro eshatu kuva mu 2015 kugeza muri uyu mwaka wa 2022. Abahinzi b'ikawa bashima icyemezo cyafashwe na Leta, ariko bakavuga ko nta karusho babona.
Icyo dutwa igiciro je nacyakiriye neza bukebuke, kubera aho twashaka ko bageza siho bagejeje, n'imiburiburi twashaka basi bashikana ku 2005.
Twari twibaza ko turiko turatera intambwe Leta idugije, ahubwo dutera dusubira inyuma gose. Uravye ibiciro by'ino munsi ukuntu biguma biduga cyane.
Abo ni bamwe mu bahinzi b'ikawa. Guverinoma y'u Rwanda yarayisinyanye amasezerano n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'u Burayi agamije gufasha kwitegura gukorera inkingo mu gihugu. Mu nkambi ya Nakivale muri Uganda hakomeje kugera impunzi nshya zituruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ayo makuru hamwe n'ayandi tubateguriye ni mu mwanya muto ku buryo burambuye, nimujye kure ya radio yanyu. Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro byacu bigiye gukomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Guverinoma y'u Rwanda ejo yasinyanye amasezerano n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'u Burayi agamije gufasha kwitegura gukorera inkingo mu gihugu. Inkuru irambuye na mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Aya masezerano yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ubuzima Dr. Ngamije Daniel n'uhagarariye umuryango w'ibihugu by'ubumwe bw'i Burayi ingana na miliyoni 11 z'amayero, ni ukuvuga asaga miliyari 11 mu mafaranga y'u Rwanda. Aya masezerano azafasha Leta y'u Rwanda kubaka ubushobozi bw'ikigo cyayo gishinzwe kugenzura ibiribwa n'imiti, nibyo Minisitiri w'Ubuzima Ngamije asobanura.
Mu myiteguro kugira ngo inkingo zizakorerwa mu Rwanda zizajye ku isoko hanze zigurwe n'abafatanyabikorwa batandukanye n'ibihugu bitandukanye, nuko tuba dufite iki kigo nyine gitanga icyizere ko umuti urukingo rukorewe mu Rwanda biba byizewe mu gukoresha. Hazabaho impuguke zizaturuka muri biriya bihugu, ubushakashatsi tuzakorana, ibikoresho bimwe bya za laboratwari nk'ibyo mwabonye twakiriye.
Ibihugu birindwi by'i Burayi birimo Ubufaransa, Ubudagi, Ububiligi, Suwede, Lituania nibyo byagize uruhare mu gutera inkunga uyu mushinga. Ibihugu kandi biri mu bizatanga amahugurwa ku bakozi b'Abanyarwanda bo mu kigo cy'igihugu gishinzwe ibiribwa n'imiti. Ibi bihugu kandi byanatanze ibikoresho bizafasha laboratwari z'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiti n'ibiribwa kugira ngo iki kigo kigere ku rwego rwo kwizerwa ku rwego mpuzamahanga. Dr. Emile Bienveni, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibiribwa n'imiti, arasobanura kumenya ibigiye gukurikiraho nyuma yo gusinya aya masezerano.
Aya masezerano yatangiye gushyirwa mu bikorwa uyu munsi kuva twamara kuyasinya. Aba mwabonye ahangaha baturutse i Burayi abenshi baraguma ahangaha dukorana iyo implementation plan. Hazajya habaho amanama anyuranye, hazajya habaho kwigisha abakozi bacu, ndetse muri icyo gice cya kabiri nababwiye gifite amayero miliyoni 9. Hazabamo umu expert uzaza kicara hano akahamara imyaka 4.
Uhagarariye ibihugu by'i Burayi mu Rwanda, ambasaderi Nicolas Beromo, agaragaza ko uyu mushinga uri mu mugambi w'umuryango w'umwe bw'i Burayi wo gushyigikira leta y'u Rwanda mu nzozi ifite zo kubaka ikigo gifite inkingo mu Rwanda.
This project is framed into a broader support of the European.
Uyu mushinga uri mu mugambi w'umuryango w'umwe bw'i Burayi wo gushyigikira leta y'u Rwanda mu nzozi ifite zo kubisangano ry'ahakorerwa inkingo kuri uyu mugabane. Amasezerano twashyizeho umukono uyu munsi azemerera ibihugu bimwe by'Uburayi birangajwe imbere n'Ubufaransa gufatanya n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti mu Rwanda, kugira ngo bigifashe bigiha ubumenyi n'ikoranabuhanga nko guteza imbere urwego rw'amategeko rukenewe cyane kugira ngo izi nkingo zikorwe, ndetse no mu rwego rw'inganda z'imiti. Aya masezerano azi igihe kuko ejo tuzakurikira itangizwa ry'iyubakwa ry'uruganda rwa BioNTech.
Aya masezerano abanjirije igikorwa giteganijwe kuri uyu wa kane cyo gushyira ibuye ry'ifatizo ahagiye kubakwa uruganda rukora inkingo mu Rwanda. Uruganda rwo mu Budage rwa BioNTech nirwo ruzubaka iki kigo kizakora inkingo mu Rwanda. Nirumara kuzura biteganijwe ko uru ruganda ruzafasha ibihugu bya Afurika gutangira gukora inkingo ubwabyo. Biteganijwe ko ibyiciro bibiri bya mbere by'uru ruganda bizubakwa ku buso bwa metero kare 800 uruganda icyo gihe rukazaba rufite ubushobozi bwo gukora inkingo zigera kuri miliyoni 50 ku mwaka. Ku ntangiriro abakozi ba BioNTech bazabanza gukorera kuri urwo ruganda ruzaba rwubatse mu Rwanda kugira ngo bafashe mu kwihutisha ikorwa ry'urukingo, ndetse banafashe mu guha ubumenyi abakozi b'Abanyarwanda kugira ngo mu gihe kizaza bazajye bikorera inkingo ubwabo. Uru ruganda ruzubakwa mu Kenya cyahariwe inganda giherereye mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Igiciro cy'ikiro cy'ikawa idatonoye kiracyari hasi mu Burundi. Leta imaze kukizamura inshuro eshatu kuva mu 2015 kugeza muri uyu mwaka 2022, kivuye ku mafaranga 550 kijya kuri 800. Ariko abahinzi mu ntara ya Kayanza basanga adahagije. Thierry Vendayishimiye akomeza inkuru.
Abanyagihugu bo mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'igihugu baganiriye na bagenzi bacu ntibahakana ibyo leta iriko irakora mu kunagura ico gisata. Ariko rero babona ko impinga ikiri ndende kuko ayo mafaranga bongera ku kiro c'ikawa akiri make cane. Ibyo bakabivuga barabye ingene ubuzima buduga ku munsi mu gihugu.
Icyo dutwa n'igiciro je nacyakiriye neza bukebuke kubera aho twashaka ko bageza siho bagejeje n'imiburiburi twashaka basi bashikana ku 2005. Kubera turavye imvune duhura ku iki gitegwa ni nyinshi cyane uhereye n'ukungene twebwe tuyamura rimwe mu mwaka tukaca dukoresha abakozi benshi, haba mu kubagara, haba mu kuyamura, mu kuyijana kuri izine nabo nyene n'abakozi.
Aho rero twari twibaza ko turiko turatera intambwe angerete idugije ahubwo dutera dusubira inyuma gose uravye ibiciro by'ino munsi ikintu biguma biduga cyane.
Ico giciro kidashimishije coba kiri mu bituma bamwe mu barimyi barandura ibiti by'ikawa, abandi nabo bakayicisha mu kinywabi bayishora mu Rwanda aho baronka akarusho.
Uko kurandura ikawa ari kubera ko ikawa idafashwe neza na leta, kandi ugasanga uhateye nk'ibitoke ico hakura amafaranga yigwije nka kabiri ayo wahora ugurisha ku ikawa. Ikawa urashobora no kuhatera ibindi bitegwa mbumba rugo ukabona yuko harimo akarusho gusumba igitegwa cy'ikawa.
Abo barimyi basaba kwico giciro coduzwa hisunzwe agaciro ico gitegwa gifise n'igiciro co mu bihugu byo mu karere. Ibyo bizotuma ingeso yo guca mu kinywabi ihera burundu. Ikindi abarimyi b'ikawa basaba na gahembo koza karabashikira kare bakanaronswa n'ifumbire hakiri kare. Ibyo bikazotuma bitaho kurushiriza ico gitegwa njabukamazi.
Mboneho nakajyuko gusaba leta ko yo duza basi kadushimisha kugira ako gatima ko gushora ikawa mu gihugu kibanye cy'u Rwanda gahere burundu. Ugerageje kumviriza mu Rwanda ikiro cy'ikawa ngo kigurwa amafaranga yoba yaba 10,000 cyangwa arenga by'amarundi.
Ekano muruna ni muza mashira hamge yitahi gitegwa chikawa senake murima wisangi na wanyene babona kugichiro choduzwa murugo runani babivuga bari abje ibichiro vyo mukarere ibiza vya radu gijugwe.
Tukawadusa wa leta huko ikagira kigoro ko yogirageza huko abashinga mateka wa labisavye babuga yuko nimibulibuli mwenye wikawa yoronga mafaranga ashika mjumbinata mwige vyo genduko tuwauna yuko akamulimi yo kuyumvira kubandanya yumvira gucisha ikawa mu kinyowabi na cyane cyane ko ikawa y'u Burundi sanzwe yinjiza amahera agaciro aca muri banki nkuru y'igihugu.
Umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema amenyesha ko ababazwa n'abadatahura akigoro ka leta y'u Burundi avuga ko ico giciro c'ikawa y'ibiturumbwe kimaze kuduzwa inshuro zitatu zikurikirana kuva mu mwaka w'2015 gushika muri uyu mwaka w'2022.
Ukaraho twatanze abenegihugu ntibatubwira ngo kuba bamena amaso bakabaha amajana atatu 38 y'amakashi twaciye dufata ingingo ikiro turakiduza ku majana atanu hanyuma turagishira kuri atanu n'itanu umwaka uheze yari amajana indwi uno mwaka na majana umunani ku kiro none twaramanutse cyane turiko turatera intambwe.
Ku bijyanye naho n'umwitwarariko w'abanyagihugu basaba ko leta yofatira ku biciro by'ibihugu byo mu karere umushikiranganje Deogide Rurema agira ati
uwo mwitwarariko mwumvise mu benegihugu na twebwe barawudushikirije nicyo gituma muri odeka bariko baragira ibyigwa kugira ngo turabe muri bino bihugu duhana imbibe ibiciro byabo ingene byifashe.
Ibiharuro bitangwa n'ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi byerekana ko umwimbu w'ikawa wabonetse mu gihugu cyose ku isize nirangiye y'umwaka w'2021 ushira w'2022 ungana n'amatoni imiliyoni zitandatu n'960,662. Ibice bingana na 95% ku ijana akaba ari byo byashowe hanze y'igihugu. Amadolari ya Amerika angana n'imiliyoni 26,000,000 akaba ariyo azokwinjira mu kigega c'igihugu bafatiye kuri uwo mwimbu.
Demokarasi ya Kongo zijya muri Uganda zirasanga izindi mpunzi za kera mu nkambi ya Nakivale harimo na bene wabo. Abasanzwe muri iyi nkambi bagira inama abashya ku byo bagomba kwitega mu buzima bushya bw'inkambi nk'uko umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi abitubwira.
Ihunga n'ihunguka ridashira ku Banyekongo bimaze kuba ibisanzwe kuva mu mpera ya za 90 ubwo intambara z'urudaca zatangiye muri icyo gihugu. Abanyekongo benshi bo mu burasirazuba bw'icyo gihugu bahunze inshuro zirenga 3 barongera barahunguka, ariko hari n'abandi bahangana n'amakimbirane bagakomeza kuba mu gihugu. Abo ni bamwe mu bamaze igihe bahunga kubera intambara hagati y'inyeshamba za M23 n'igisirikare cya Kongo muri teritwari ya Rucuro. Hano inakivare uko impunzi nsha ziza zihasanga impunzi zishaje zimaze imyaka itari mike, ndetse bamwe hano bahahuriye n'abavandimwe n'inshuti batandukanyijwe n'amakimbirane ya kare.
N'umukongomani
aba mwari muziranye
abani batoya abanje nabasize muri Kongo none nabo intambara ranzi bakuyeyo. Je nabonye ababyeyi banje ku ibyo bahaboneye barapfuye abaze bose barahashirira ubugabane bari bacihanganye kubayo.
Na Kivare ni igice kinini cyane kirimo ibyaro byinshi, abaje basha bajanwa mu bice bya kure cyane ahari ibibanza bidatuwemo n'abandi. Nasanze izi mpunzi maze hano amasaha atarenze 10 zakira ibintu by'ibanze byo gutangirana zibihabwa n'imiryango itabara imbabare. Umwe muri izo mpunzi aradusobanurira ibi bintu zihabwa ibyo ari byo.
Abaduhaye ibishyimbo na gahunga batweretse naho gutuzwa twafashe amaparseri buri muntu. Baduhaye amahema n'amatara n'ibyungu n'umuhini rw'isuka n'imihoro n'ibiti byo kubaka. Tugiye guhita dutangira kubaka ejo.
Aho badutijije ni bari metero 10-20 niho turazingazinga ku kabashi. Ubwo noneho rero utwo dutete twubakishe.
Abari basanzwe hano baraburira ababasha ibyo bakwiye gutegereza muri ubu buzima butamenyerewe.
Uko ubuzima bwa Nyakivare turi hano tuburaga inkwi, turi hano tuburaga amazi. Twe batishoboye rero nyine badupfunguje n'ubukuta twafashwaga n'uko baduhaga imitwaro 2 n'ibihumbi 600 mbere z'abatishoboye. None buno turi ku mutwaro umwe na 3 mbo hari amazi n'ukugura iyo munyanje ibisimba byakandagiye amatiyo tuburaga amazi inkwi n'amazi ni kibazo
none ubu ababaje nabone icyo kibazo bagiye gukora
nabona nico mbonone ikindi kiriho izuba ryaravuye reba nta myaka na kagapolitiko twahinze byagiye biruma ndo twabonyemo gusoroma nibiro bibiri ntawagiye araje mu murima kabiri gusoroma wenda intonore ubwo nibwo buzima bwa muntu nyakivare bwo dufite
tutitaye ku ngorane impunzi zibamo hano muri Nakivare nk'uko byasobanuwe haruguru ngo Nakivare haracyari heza kuruta aho impunzi zahunze
kuva muri Kongo kuza hano Nyakivara naje ari intambara niyo nzanye narumwe ngubira cariyo hakirwo aho ndi hose ndaryama ngasinzira ubundi buzima nabwihanganye rutse ko nta ntibyashoboka nje imyaka amaze kwanyemera gusubira muri Kongo ndinasubira byo ngubu ngubu nakwitwa ndensubiye muri Kongo jenho nzasubira muri Kongo narabirahiye nzamuno muri Uganda nanga imana imfasha ndiho nzazana ukuretse kusubira mu gihugu cacu muri Kongo ndunzaso
mbo njewe amahoro mfite nyine nuko buno ntakiryama mu shamba hari umugore twahunze hamwe inzoka imuno mibere giranwa n'umwana urukonka irasi arasinzira yavuyeho yumye mu gitondo bakura ho murambo duhunganye ahantu muri Kongo turyamye mu shamba guca none ico ndi gushimaho Buganda ni kuno kuryama neza utwombonye nka turya neza naburara nka naryama neza ntacye baguza mfite amahoro
none abamuraziranye aba baje mu
abantu babiwacu
uko basigaye yose bakagira amahoro kumara icyo kindi giye basigaye
ayiwe baba nari kwihiga mu shamba none buno bari gucakura no mu mashamba bari kuzana imbunda ziri mu rusenda bakarukongeza mu bagapika kugira ngo watsamure bakumve bakwice
imbunda ziri mu rusenda
ingo wacu Kongo ndi wa
nkuko hashe na leta ya Uganda babitangaza muri Uganda hari impunzi zirenga 400,000 z'abanyekongo kandi abenshi akaba batuye hano inakivare iyi mibare misha igaragaza ko izi mpunzi ziyongereye muri rusange Uganda icumbikiye impunzi zirenga 1,500,000 zituruka mu bihugu birenga 10 abenshi muri bo bakaba baturuka muri Sudani y'amajepfo nkuko iyo mibare ibitangaza Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda
muri leta zunze ubumwe za Amerika komisiyo yihariye y'abadepite yo gukora iperereza ku gitero cyo ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere mu 2021 muri Capitol ingoro inteko ishinga amategeko y'igihugu Congress ejo yarigeze ku munsi wayo wa 5 wo kumva abatangabuhamya mu ruhame mugenzi wacu Thomas Kamirindi adufashe gusubiza amaso inyuma kuri Congress
ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere 2021 Inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Congress imitwe yombi yari iteraniye mu ngoro yayo Capitol kugira ngo yemeze burundu ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwa 11/2020. Inama nk'uko itegeko nshinga ribivuga yari iyobowe na Vice President wa Repubulika. Abayoboke b'uwarakiri President Donald Trump barateye bagamije kuburizamo imirimo ya Congress yo kwemeza ko Joe Biden ariwe watsinze amatora. Trump yavugaga ko yibwe insinzi akora uko ashoboye kose kugira ngo agume ku butegetsi. Nk'uko depute witwa Alexandria Ocasio-Cortez wo mu ishyaka ry'abademokrate yabitangaje kuri Twitter mu kwezi kwa 10 gushize, igitero cyahitanye abantu byibura 10, bamwe bapfiriye mu gitero nyirizina, abandi bazize ingaruka zacyo nyuma yacyo. Mu kwezi kwa mbere gushize ikinyamakuru The New York Times cyanditse cyongeraho ko n'abapolisi bagera ku 150 bagikomerekeyemo. Komite ya Nketi yo ntiratangaza imibare yayo. Usibye izindi nzego zibishinzwe nazo zirimo zikora Nketi zitandukanye, Congress umutwe w'abadepite yashinze mu kwezi kwa 7/2021 iyi komite yihariye yo gukora Nketi ku gitero cyo kuri Capitol. Igizwe n'abadepite 9 barindwi b'abademokrate na 2 b'abarepublikani. Nk'uko itegeko rishyiraho iyi komite ribivuga, ibizava muri Anketi bigamije gufasha inzego zibishinzwe gukumira ubundi bwicanyi n'ibindi bikorwa by'iterabwoba n'ubuhezanguni by'imbere mu gihugu birimo n'ibitero ku nzego za demokarasi ya Amerika. Komite yabanje kumva abatangabuhamya 100,000 mu muhezo gukusanya inyandiko n'ibindi bimenyetso byose bishoboka. Noneho ku itariki ya 9 y'uku kwezi kwa 6 itangira kumva abatangabuhamya mu ruhame bita no ku mateleviziyo yo mu gihugu. Iteganya inama 6 muri uku kwezi kwa 6. Muri iyo nama ya mbere yo ku itariki 9 y'uku kwa 6 komite yamurikiye rubanda inshamake y'ibyo yari maze kugeraho, ibimenyetso bimwe na rimwe bitari byakajya ku mugaragaro, n'ingamba z'abatekereje umugambi wo kuburizamo ihererekanya butegetsi hagati y'abakuru b'ibihugu babiri. Komite yatanze umwanzuro ko uwari umukuru w'igihugu Donald Trump yari azi neza ko yatsinzwe amatora, ariko yanga kubyemera, kandi bavuga ko igitero kitituye hasi gutya gusa kivuye mu kirere, ahubwo ko cyari cyarateguwe neza. Mu batanze ubuhamya harimo umupolisi kazi wahanganye n'igitero kigitangira kuri Capitol ndetse agikomerekeramo. Yasobanuye ko cyari igitero kimeze nk'ikintambara. Kuri uwo munsi kandi komite yumvise umugabo ufata amavideo wari wabashije kwinjira muri rimwe mu matsinda yitwara gisirikari yagabye igitero kuri Capitol. We yumvikanishije ko kuri uwo munsi iryo tsinda ryaje rizi aho rijya, rikora ibintu byari biteguwe biri ku murongo neza. Ku munsi wa kabiri ku itariki ya 13 y'uku kwezi, komite yeretse rubanda ubuhamya yafatiye kuri video bwa Bill Stepiens wahoze ari umukuru w'ibikorwa byo kwamamaza Trump mu matora y'ibihumbi 2020, ubwa William Barr wari ministre w'ubutabera wa Perezida Trump, n'ubwa Ivanka Trump umukobwa wa Donald Trump wari n'umujyanama we bwite wihariye muri presidence. Bose babwiye komite ko mu ijoro ry'itora bagiriye inama Trump ngo yemere ko hakiri kare kwemeza ibyayavuyemo, ko amajwi yari akibarura kandi ko abitangaza ku mugaragaro. Trump ngo yarabyanze. N'abandi batangabuhamya bahoze hafi cyane ya Trump babwiye komite na rubanda ko bakomeje gusobanurira Trump ko yatsinzwe amatora, ariko ntabumve, ahubwo agakomeza kuvuga ko ariwe watowe. Kuwa kane ku itariki ya 16 y'uku kwezi, ku munsi wa gatatu, abatangabuhamya berekanye ukuntu Trump abanyamategeko bamukorera n'izindi nkoramutima ze, bashyize igitutu kuri Vice President Mike Pence kugira ngo mu ibarura ry'amajwi rya nyuma na nyuma ku itariki ya 6 y'uku mbere 2021 azabe ariwe aha insinzi. Basobanura ko abo bose bari bazi neza ko binyuranyije n'amategeko n'ingaruka byashoboraga guteza mu gihugu. Naho ejo kuwa kabiri tariki ya 21 y'uku kwezi, ku munsi wa kane, komite yumvise ubuhamya bw'abantu bari bashinzwe iby'amatora muri leta zitandukanye, barimo uwo twakwita nka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wa leta ya Georgia iri mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Brad Raffensperger, na perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya leta ya Arizona iri mu burengerazuba bw'igihugu, Rusty Bowers, n'abakozi bari bashinzwe kubarura amajwi muri leta zabo zitandukanye. Bose basobanura ukuntu Trump n'inkoramutima ze babashyizeho igitutu kugira ngo bamwibire amajwi ku rwego rw'ayavuye muri rubanda no ku rwego rwa koleji y'abatora. Barabyanze, bamusobanura ko binyuranyije n'amategeko. Bemeza ko nyuma bagiye baterwa ubwoba birimo ndetse no kubumvisha ko bashobora no kwicwa. Komite irakomeza imirimo yayo kuri uyu wa kane tariki ya 23 y'uku kwezi. Abatangabuhamya bahoze mu buyobozi bwa Minisiteri y'Ubutabera muri guverinoma ya Trump nibo bategerejwe. Barimo Jeffrey Rosen wari ministri w'ubutabera ku bw'ubusigire igihe Capitol yaterwaga. Perezida Trump yashatse kumwirukana ku mirimo ye kugira ngo amusimbuze undi muntu wari gushyigikira ko ari Trump watsinze amatora. Rosen we ntiyemeraga iki kinyoma. Komite ntiratangaza itariki y'inama ya 6 yo kumva abatangabuhamya. Muri ibi byose, Donald Trump aracyavuga ko yibwe insinzi, ahora yamagana komite y'Inteko Ishinga Amategeko, avuga ko ari ishyano ry'ikinamico ryo kurangaza abantu gusa.
Nshuti, mwarimo duteze amatwi ibiganiro byacu byo kuri iyi saha birahumuje. Muze gucikwa n'ibiza gukurikira. Tubashimiye rero ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro. Byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije. Nadia Taha niwe washyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese kugubwa neza, tubifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose.